Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe nchuti bakunzi muduteza amatwi kaze mu kiganiro yaga mushikirizwa na jewe Mabre Kavunja Poli uhere mu Rusenda. Abana babiri b'abakobwa b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda baraburiwe irengero hakabaciye iminsi itandatu, bakaba bari bafise hagati y'imyaka 13 na 14. Emmanuel Bimenyimana aratubwira idonido.
Aba bakobwa umwe yitwa Mida Esther afise imyaka 14, uwundi Muhoza afise imyaka 13, bavuye muhira kuva kwa kabiri itariki 8 Rusama 2018 bitwaza ko ababyeyi babo bafashe nabi, ariko ababyeyi barabihakana. Kubwabo babyeyi abo bana batorotse muhira kuri uwo munsi baciye baja Inundu barafashwe n'igipolisi kubera bari bambaye nabi, cya kibatanga kwa kapita bahamara iminsi ibiri. Munsi ugira kabiri baramutorotse bahasiga impuzu zabo. Ababyeyi babo bana baremeza izi nkuru. Bumviriza
cyewe jina ryanje nditwa Nayi Imana Finance ndataka umwana w'imyaka 14. Ikina cyo mwana yitwa Amida Esther. Bazanye n'umwana w'umujirani afite imyaka 13 yitwa Muhoza. Bansize ngwayaye ndi mu bitaro none ndagomba senere mufase kundondera n'abandi bo bakorana na senere muzaba mukoze.
Umenye yuko komite y'igihugu ijejwe impunzi igipolisi hamwe n'inzego zijejwe iperereza ziriko zirarondera uko zotora abo bana.
Tuje imurongwe haradutse imari kubijanye no gushinga karimbi gashasha k'inkambi y'impunzi z'abarundi imurongwe muri territoire ya Fizi. Umukuru wa gacimbiri murongwe Selemani Ebucwa aragiriza abagira neza basanzwe bafashe iyo kambi kurengera ihegitari 600 kuho bari basezeranye iyo nkambi bwirizwa kugarukira. Ni inkuru ya Feri Mutungwa mu ijwi rya Yvette Munezero.
Murongo ya gasagara ka murongwe Ebucwa Selemani yarababajwe no kubona abagira neza bashinga uburimbi mu ntumbero yo kwerekana aho ikambi igarukira hirya y'amasezerano hagati y'izo mpande zibiri. Kubw'uwo mutware nyine nimba uburimbi bwungurujwe batabyumvikanye ko byo babyiza bushingu, ariko kubw'uhagarariye ibikorwa mu rwego rw'igihugu rujejwe impunzi mu karere ka Fizi umushinga nahe Sami Mkombozi, ikambi y'umurongo yubatswe ku mahegitari 600 gushikaho nta n'isantimetero yarenzwe. Kubwiwe ngo iby'uburongoye ako sagara ka murongwe asaba na shingiro bifise. Nubwo biruko umushinga nahe Ebucwa Selemani yarasavye amashirahamwe ajejwe impunzi gushumbusha abanyagihugu baho mu kububakira amazu, kubakwegera umuyaga nkuba no kubashingira amabombo y'amazi bisunze umubano mwiza beretse impunzi z'abarundi ziba muri akarere kabo. Munezero Yvette mu Rusenda.
Dusubire mu Rusenda. Uruganda Sapene rwasubiye gutanguza ibikorwa byo guhingura ibizuku inyuma yo guhagarika amezi 3 bitewe n'imashini yabihingura yari yapfuye. Gracia Lengamangi aratubwira idonido mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Sapene ni ishyirahamwe rihurikiye mu impunzi z'abarundi kamye n'abakongomani babakiriye. Kuva aho icyo gikorwa gitangurijwe n'ishyirahamwe hase itoni zirenga 3 nizo zihingurwa buri munsi n'iryo shyirahamwe. Ibyo byose ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ibyo leta ya Kongo isaba umunsi ku munsi.
Jewe nitwa Clovisi, turiko turakora ngaha kuri Sape, tujije kuforma amabizuku ibintu twita bizuku mu Gifaransa bitwa mabriquette. Bo twari dufise ingorane nk'eyi y'umuyaga nkuba kubera amashini wacu yarifu, ariko ubu tumaze gutangura dushaka yuko tukore ivyo bishobora kutunezereza na twebwe ejo, ariko ivyo tugomba taka yuko ayandi mashira hamwe ize vraiment idufashe kugera turonge na twebwe isoko tubone inyungu, kubera atari inyungu nta muntu ashobora gukora. Ni mudufashe vraiment dukore turonge isoko igende neza tubone yuko turakubwira indi migambi kubera ibito ko turakora ngaha.
Mwamenya ko kuva mu kwezi kwa munyonyo itoni zirenga 250 z'ibizuko arizo zimaze gukorwa n'iryo shyirahamwe.
Ninaha dushye turangiriza iki kiganiro yaga mwagiteguriwe na Serge Bisimwa ja Kaora yaragihagarariye, ni jewe Mabre Kavunja Poli na kibashikirije na ubutaha.